ini Radio Isbiti Amerika. Isbiti Amerika ribandanya kwa sikizi vigani rovzea ryo mkinuli na mpunyarwandi Washington DC. Tuwa hai mniru wenshu tumeso mruteza matuwi mwikume na Fideni Yongabo.
Nanje timu shimge yenda basuja.
Isi gari ira mugui morutandu kanyo wabai Mvurundi kilabandanya mugie chukibazo kitabono wachoki mge na bose Mvurundi.
Kuri iyo sembere iko ikora igikogwa kidashobora kunywanisha abarundi yane za moko mu Burundi.
Yo ni cyere mimi nani umuvugizi w'urunani Sefor Arusha.
Habari ko baravuga ko hazugwe by'ubwoko bumwe twe ubwa mbere siko tubibona kuko murazi ko mu gusevere ufite itegeko rya ushizeho kandi mu gusevere udakora ubwoko ukorera abarundi.
Uyo ni cyere Hakizimana umukuru w'ishyira hamwe Foricon F Didi mu yahora afasha kumenya ahari binogo rusangi mu Burundi. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa batangaje no musuku wa mbere kw'igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu cy'abantu bimugera wa corona kirenga 70,000.
Amatora yijonjora ku hatanyira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeje muri Leta ya Nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare.
Umushikiranganje rero imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru w'u Rwanda uno munsi kuwa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido by'amakuru ya hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'Ubushinwa batangaje no musuku wa mbere kw'igitegeko kimaze kumenyekana gushika ubu cy'abanduye umugera wa corona kirenga 70,000. Abamaze guhitanwa n'uwo mugera bamaze kugera ku 108,000 abashika ku 11,000 mu banduye umugera wa corona baramaze gukira. Intara ya Hubei mu Bushinwa umugera wa corona wiyadukijemo bwa mbere imenyesha ko abandi bantu 100 bapfuye no musuku wa mbere. Benshi mu bantu banduye umugera wa corona hanze y'Ubushinwa abari mu bwato bwashizwe mu kibanza cya bwonyine aho bubujijwe kuhava mu gisagara cya Yokohama mu Buyapani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje no musiku wa mbere ko yakuye abanyagihugu bayo barenga 300 n'imiryango yabo bari muri ubwo bwato bwitwa Diamond Princess. Indege imwe itwaye bamwe muri Abanyamerika yashitse mu masaha mu gitondo cya kare no musiku wa mbere mu kibanza cya gisirikare cya Travis Air Force Base muri Leta ya California. Indi ndege yashitse amasaha make nyuma yaho mu kibanza cya gisirikare cya Lackland Air Force Base muri Leta ya Texas. Abo Banyamerika bose bavanywe mu Buyapani bazoshigwa mu kibanza cya bonyine batarekuriwe kuvamwo mu kiringo cy'iminsi 14.
Amatora yijonjora kuhatanira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeje muri Leta ya Nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare. Ni ubwa mbere muri leta bemeye ko amatora atangira kare. Bibaye ubwa mbere kandi aho abahanganye muri amatora bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate bahataniye imbere y'abantu biganjemo abakomoka mu bindi bihugu nka Mexique n'Abanyafurika ariko bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Muri za leta ebyiri zimaze kubamo amatora amajwi amaze kwarurwa arerekana ko Senateri Bernie Sanders wari watsinze amatora muri za leta ya Iowa na New Hampshire ashobora no gutsinda muri Nevada. Muri aya matora Sanders yari yasatiriwe cyane na meya w'umujyi wa South Bend muri leta ya Indiana Pete Buttigieg. Birashoboka ariko ko Joe Biden wahoze ari vice perezida wa Amerika nawe ashobora kumubera ibamba kabone nubwo yari yaje mu myanya ya nyuma mu matora yo muri Iowa na New Hampshire.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru w'u Rwanda no musiku wa mbere. Ikiganiro hagati y'abo bategetsi babiri byashimikiwe ku byerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Angola hamwe no gufasha abanyangola kugwanya ruswa. Lourenco yabaye perezida wa Angola mu mwaka w'2017 igihe perezida Eduardo dos Santos yashikirize ubutegetsi nyuma y'uko ayoboye Angola mu kiringo kigira hafi y'imyaka 40. Lourenco yaratangaje abatari bake mu gufata ingingo zikomeye zo guhangana na ruswa mu gihugu. Umukobwa wa Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, abonwa ko ariwe mufaso na tunze cyane kurusha abandi bafaso mu karere ka Afrika, ariko akogwa kwitohoza muri kigiye ku byaha bijanye n'amafaranga harimo ugusahura amatungo y'igihugu. mukiganiro mushikiranganje cyitwa migenderaniro Angola Manuel Augusto yahaye amenyesha makuru ari kumwe na Mike Pompeo ku mugambo mukuru Rwanda yavuze ko yemera ku rugendo rwa Pompeo mu gihugu ciwe ariko imenyesha ko President wa America Donald Trump ashigikiye igihugu ciwe. Mwanda nyakumvi za radio isu ya Amerika listamina niri Washington DC mkirundi no mkinyarwa na mshuwa wakutu kukulikila na nukurubuga watu kwa Facebook nukulikibanza chachu cha internet acho wezi tatu akaburungu radio ya acho VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cya Heru mu Burundi aho kuri uyu wa mbere mu kuyiga igihugu cyejwe kunywanisha abarundi seve watanguje igice cya kabiri cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusangi muri commune Shombo intara Karuzi hagati hashirwe ubuseruko bw'u Burundi ariko ico gikorwa batari bake bavuga ko gifite imvo za politique bugahimirije amatora hagatorwa abantu bishwe mu mwaka w'1972 bivuga ko hagandaguwe abahutu yamara abatutsi bagandaguwe mu mwaka w'1993 ntibitabweho yaroje buri kaneza araduha ibindi kuri inkuru.
Kuri uyu wa mbere nta bisigarira by'abantu byatowe nk'uko amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari ku musozi wa Bukirasazi ruhande y'uruzi Ruvubu muri commune Shombo intara ya Karusi ahari binogo bigera ku 18 umugwi wo kunywanisha abarundi severe umaze kubona ibikorwa nyezina byo kuzura ibindi bisigarira bizotangura kuri uyu wa kabiri nk'uko bakoze mu gwi severe baziganiye amenyesha makuru baroyeyo ku munsi wa gatanu windi uheze umukuru mu gwi severe yashikirije aho igikorwa kigeze aho kuri Ruvubu amwe mu mashyirahamwe yigenga n'abanyepolitike bagize cyo bayivuga ko urunani rw'abanyepolitike bari mu ngiro Sefo Harusharwo waso itangazo kuri uyu wa mbere rusaba kwikorwa by'uwo mugwizi wabirahagaze Jeremy Minani umuvugizi warwo yasiguriye ijwi rya Amerika icyabirutumye
yukuri iyo severe iriko ikora igikorwa kidashobora kunywanisha abarundi ahubwo gishobora kusubira kubyura injyane za moko mu Burundi na cyane cyane kubera ko mu byo umugwi severe wagomba gutohoza harimo ibyaha byakozwe na CNDD-FDD igihe yari ikiri mu ishyamba kiri umuhari ugwana witwa kibigwanisha no munsi rero baciye bashiraho abayoboka b'uwo mugambwe wonyine ngo batohoze ku byaha byabayeho muri kahise ku Burundi harimo n'ibyo byaha byakozwe na CNDD-FDD no kuvuga ko CNDD-FDD no munsi bwayo mu buranyi ikongera ikaba n'umucamanza bice bigorana rero kandi bice bigaragara yuko ukuri ku byaha bimwe bimwe byakozwe muri kahise ku Burundi tazigera kuja habona ngo kuzimangana
ariko Pierre Claver ndayicariye mu kuba severe ibona ukundi ahari kuwa gatanu mu kiganiro cyugururiwe bose
kurumburu abapatiri barakoro ya mosozi kurumburu ababikira barakoro ya mosozi kurumburu abakoroneli barakoro ya mosozi kurumburu abajenero barakoro ya mosozi kurumburu umusenyeri yararize kurumburu abaminisitiri baragiye ku gihugu cya mbere baca basubira inyuma babonye icyo bise mose komine nimero 1 umuminisitiri afite hose basobo babiri na mwene wabo yaturuka ku ishuri rya Gitega yica basubira inyuma mwemere ko aba barundi bababaye bakeneye gukorora mosozi barakeneye kurira ndababaze ikibazo ubwo kwicara ku binogo birimo abacu nibyo bitanga amahoro gusumba kubasohora mu binogo tukemera ko bapfuye tukabaririra.
Abaririrwa Emmanuel Nkunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ase genocide igisata cyo muri Canada yemeza ko atari bose
twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero kiremba cangozi aho mu kinogo bakije gikuramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe mu 2003 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972 severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi ukwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese yagahirwa mugabiye je tumwe cyambere dusaba nuko iyo severi ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko agiyeho mu wigenga
ndayicariye ntakana ko ibinogo byo mu gihugu tariza bagandaguwe mu gihumbi kimwe y'1972 bonyene
ibyo tumaze kumenya birenga ibihumbi bine mu gihugu cyose kandi mu nyume neza n'ibyo bihumbi bine nicyo twita igitigiri mfata kibanza kuko abarundi bose bazi ibinogo aho byo babiri ntibarungwa kubivuga bose ibinogo ni byinshi bimwe
nijyo mirongo na kabiri mirongo na gatatu hari njyo mirongo inani n'umunani hari njyo mirongo ishyana na gatatu ubwimo twinjiyemo mirongo ishyana na kane na gatanu ibyo byose ntituhendane biriho.
Muri byose Jeha Hakizimana mukuru shyamo Policon F rimu yahorafasha kumenya ibinogo rusangi yasanga atagihe cyo kutari kukuri ngo kumenyekane kibaho
abari ko baravuga ko hazugwa by'ubwoko bumwe cyo ubwa mbere siko tubibona kuko murazi ko mu Gusevere ufite itegeko rya ushizeho kandi mu Gusevere udakorera ubwoko ukorera abarundi kubapfuye twebwe tuvuga ko ari abarundi kiretse ko uwo mugu nyene ari uzotomora ingene ubwikenye bwagenze abapfuye bishwe n'ababikoze kuri niko rekwa kuvugwa nuko twimirije amato ahubwo duhamagarira abarundi nyabuna guterera ku byo bazi kubishikana mu Gusevere kugira nawo ubishire ahabona
mu Gusevere kuri mu nzego zitekanijwe n'amasezerano yarusha mu mwaka w'2002 washinzwe mu 2014 utegeza kugira amatohoza ku byaha n'ubwicanyi byabaye hagati y'igihumbi kimwe y'amajanumunani na 85 ku ntwaro y'igikoloni y'abadagi kugeza mu mwaka w'2008 igihe umuhari wa nyuma w'inyeshamba FNL wemera gushyira hasi ibirwanisho. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroge kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umugwi ujejwe amatora mu gihugu usaba amashyirahamwe y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa gutanga amazina yabo bifuza ko bazobaserukira mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Inkuru Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mu isome Rwanda Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu nama n'abaserukira ayo mashyirahamwe y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa kuri no wa mbere mukuru mu Giseni yibukije abayitavye ivyo basabwa kugira abazoshikwe ku ntonde z'abashinga amateka n'abakenguza amateka kazi hise yishimikiza zimwe mu ngingo zo mwibwirizwa rigenga amatora
turavye ku ngingo y'ijana 8 yibwirizwa rishira amateka agenga amatora tukaraba no ku ngingo ijana 42 iryo bwirizwa nyene turasanga kugende bashiraho abashinga amateka n'abakenguza amateka babatswa bikorwa kavuga kati ukugena abashinga amateka babatswa bigirwa hisunzwe intonde zishikirizwa n'amashirahamwe ahurikiyemo abatswa afise abanywanyi benshi yemewe n'ubutegetsi ayo mashirahamwe akukira hakitwararikwa ko ibitsi na byose biserukirwa nuko batava mu ntara imwe nico kimwe n'abakenguza amateka.
Ikiringo cy'imisi 15 kuva ku gerekezo rya 25 kuno kwezi kwa kabiri nico gihabwa ayo mashyirahamwe kugira abe yashikanye ibisabwa muri Seni. Ariko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bavuga ko ikiringo bahawe ari gito cyane.
Pure parti politique ababwiye bye na vandibuka igihe tugiye kuraba arujisirama y'amaha inava mu Burundi hariho umukuru umugambi yabicishijemo aravuga ati imbere yuko uzotanga amadosi bakandida babajije mu mezi murongo wese ni mura mukadufasha hakiri kare mukaba batubwira dosiye zisabwa date limite zozo turazibona kuri karengeye kugira twe turabitegura. Icyo gihe rero ndibuka twaraje turi kwa amasosiasiyo y'abatwa twararindiye ko mutubwira tubona ko turiko turacere ibijyanye n'umwanya niwo mbona kuri twebwe tubere ingora abahizi ati kuki cancana rero ku buryo kwitungana ku buryo n'umwanya nk'umuntu ava mu kirundo canke mu ruyigi cyivuga yuko yo depot 025 nk'ejo bundi nje ngafahuriye ngaha murumva ko muraba akabashanjuma yo ku depot ngaha muri Sena. Ibyo nibyo ndiko ndasaba
umukuru mu Gwiseni aratahura isabwa n'abarundi mu bwoko bw'abatwa kazi hise yabongeye ikiringo cyo gutangira isabwa
umutimbega none iyi minsi yo gutanga kandidatire mu Nikeyi byo numvise icyo nafashe kuvira na zitanu gushika itariki 10 mu bisabwa uyu munsi itariki 10 twahurira neza dusanga hasigaye amayinga atatu arenga nivyo ntitugomba kugira ngo tubakije ku giti mugabo namwe mwokwihata mugabo rero aho byoroheye gato inuko atari bimenyetso cyangwa atari iyi sisiteme isanzwe kuko ni cooptation aha rero turashaka kuba iyindi minsi mike nta problem kugira ngo amadosiye ashike ibyo birashoboka mugabo byokunda kuva itariki 25 gushyika 10 mukayazana byo bari byiza mugabo tuvuge uzoshyirwa nk'iminsi ibiri iminsi itatu naho ye ntangorane.
Abahurikiye mu mashyirahamwe y'abatwa barifuza ko aboshyirwa imbere kugira bazohitemwo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo bafise impapuro z'imitsindo unakavuga ko abashyizwe imbere mu myaka iheze atakinini bamaze kubera ubumenyi buke
hamikindi nyakubahwa twagomba gusaba kandi gikomeye na cyane cyane ndagisabe ababene wacu dusangiye kurongora amashyira hamwe nuko batosura kuzana umuntu ku rutonde n'imiburi iburi atarangije amashuri yisumbuye ko nibyo ibintu bituma umuntu agiye guserukira abantu usanga araba ahantu badugije benshi akaba ari haduze ukuboko kuko ntabazi ibyo agiye gukora icyo mu kidufashamwo mukaraba n'ibijyanye n'amashuri mwamugize neza ko nabonye n'ahandi baravuze bati n'imiburi iburi umuntu adasa amashuri icyenda araho nabamwe baheruka gusora ku mitumba ko ata muntu adakwiza amashuri icyenda yo kwizigirwa ku mutumba
warongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asaba Abarundi bo mu bwoko bw'abatwa kwitunganya bonyene akabasigurira ko itegeko uwo mugwi wisunga ritavuga amashuri umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka ategezwa kuba afise
kuvyekeye amashuri twebwe rero hamwe tubabarira cyane kandi numvise ko mwamaze kubitegera yuko ari mwebwe nyine amashyirahamwe yo kwitunganya twebwe mu mateka ari ngaha ibyo ntibyanditswe ikitanditswe rero nta numwe kizovuga ngo utegerezwa kandi kitarimwe mugabo ni byiza ko maze kubimenya mukabitegera mwokwitunganya kugira koko muntu utabasha baserukira kandi babishoboye ibyo ni byiza cyane mugabo mu mategeko ntibyanditse twebwe rero nicyo dushimikira
Abarundi mu bwoko bw'abatwa ubu bahurikiye mu mashyirahamwe 11 basabwa gutanga amazina 3 kuri buri shyirahamwe ni nabo mu gusena uzotoranwa abashinga amateka 3 n'abakenguza amateka 3 bazongerezwa ku bahutu n'abatutsi bazaba batowe mu matora abashinga amateka yo kugenekezo rya 20 kwezi kwa 5 hamwe n'abazaba batowe mu matora y'abakenguza amateka kugenekezo rya 20 kwezi kw'indwi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na 2020
urakoze Desire kuri iyo nkuru kandi tujye mu Rwanda aho haravugwa inkuru ibabaje y'urupfu rw'umuhanzi wa Icyamamare Kizito Mihigo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye muri iki gitondo kuri uyu wa mbere igipolisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB batangaje ko Kizito Mihigo yiyahuye inkuru na Eric Bagiruwe gusa
urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi
urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo rwamenyekaniye mu itangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya 17 z'ukwezi kwa 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali yasanzwe yiyahuye arapfa Iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranye ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera rikomeza rivuga ko ku matariki ya 15 na 16 z'ukwezi kwa kabiri Kizito Mihigo yari yasuwe nabo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito kwiyambura ubuzima Mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo ijwi rya Amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yageze ati ndi mu nama nyoherereza ibibazo kuri WhatsApp ijwi rya Amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwarebe ibikubiye mu itangazo ibisigaye mu kabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko ijwi rya Amerika ihita ibaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB uwo ni Madame Marie Michel Umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo
urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yarafungiye I Remera aribo baduhaye amakuru batubwira ko yiyahuye
yarafunganye nande
yarafunzwe wenyine
mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye
hari ibimenyetso byagaragaye aho yarari iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye
Ibyo ni bihe?
Ee cyambere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje hanyuma namakuru ava aho yarari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iyo shuka
yimanitse muri kasho
yego muri kasho muri cele aho yararaka
hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira
amakuru avuga ko ari kwigirisha hari harimo idirishya
nuko ubwo harakurikiraho iki rero
icyakurikiyeho ubu ngubu Rwanda Investigation Bureau yafashe umurongo ujyana kuri RFL harakakira kugira ngo hakorwe autopsy noneho hamenyekane kuko niba yiyahuye kweho nibyo wenda hari kandi nakongereraho
yego
ndebye nk'ukuntu yari ameze muri iyi minsi yari afite ukuntu acecetse cyane adashaka kuvuga rimwe na rimwe n'abo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije izo nizo mpamvu wenda umuntu yakeka ko arizo zatumye yiyahura kwa kuba wamurebaga ukabona asa nk'aho afite depresi hari ukuntu ubona umuntu ameze umuntu ntibona acecetse abantu bamusura ntabavugisha babo mu muryango we ni impamvu umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura
mu kinyarwanda gupfa ni ukwitaba imana
mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera Kizito Mihigo ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa birumvikana ko iyo mushikiwaza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare Kizito Mihigo ruje nyuma y'urwa Maître Donat Mutunzi wigeze kunganiraho bwana Leo Mugesera nawe mu 2018 waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjizwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashuka yararagaho ariyahura
bagirwa ko aho wavuye ari kure cyane akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje ku rupfu none
ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje benshi bibaza uburyo imfungwa ziyahurira muri kasho za polisi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru ahegera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bivugwa ko yari agiye gutorokera mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatse insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana mu 2018 nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka inafunzwe aregwa ibyaha birimo byo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo no Perezida Paul Kagame ni mu gihe mu 2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 10 mu rwego rw'amategeko Kizito Mihigo apfuye ku myaka 38 y'amavuko nta mugore nta n'umwana asize akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
ikigo ndakabanishimire Eric abagira ubusanzwe i Kigali none ngo tukomeze mu nkuru ya itangazamakuru aho ikigo cy'itangazamakuru cyo mu Bwongereza BBC kigiye kuregwa n'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal nyuma y'irukanwa ry'umunyamakuru Jacques Metton wakoreraga ishami ryacyo ry'igifaransa ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye uri i Londres mu Bwongereza Vincent Nshimimana wiriwe
wiriho neza team ishimwe
ya twumvise inkuru yuko hari abanyamakuru bagiye ku rega BBC icyo kiganiro ushobora kuba wagikurikiye
nibyo koko mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabereye i Dakar kuri wa mbere urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Sempix rwatangaje ko rugiye kurega BBC nyuma yirukanwa nko bavugaga by'umunyamakuru Jacques Matin wasezerewe ku mirimo ye azizwa kuba yaragiranye ikiganiro n'uwitwa Charles Nana umunyamakuru n'umwanditsi ukomoka muri Cameroon uherutse gusohora igitabo yise Toute la vérité sur l'opération Turquoise ni igitabo kivuga ko nta ruhare ingabo z'abafaransa zagize mu icwa ry'abatutsi muri genocide yabereye mu Rwanda muri 1994 umunyamabanga mukuru rugaga Sempix rero witwa Bamba Kase yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kurega BBC ati twashyizeho utwunganira mu mategeko tugiye kurega BBC ibiro by'i Dakar kubera kutubahiriza amategeko agenga umurimo no kugerageza gusebya umunyamakuru uwo munyamabanga mukuru rugaga rw'abanyamakuru muri Senegal yakomeje abwira ijwi rya Amerika ko kubera ko BBC yanze gusubiza amabaruwa bayandikiye bayisaba gusobanura ibyemezo yafashe bahisemo noneho gutanga ikirego mu biro bishinzwe abakozi muri Senegal. Icyo ni ikirego cya kabiri akagira ati ibiro bishinzwe abakozi i Dakar byagejejweho inyandiko yamagana icyemezo cya BBC kubera ko BBC tigeze isubiza amabaruwa twanditse natubwiye kandi ko abanyamakuru ba BBC Afrique ishami ry'Igifaransa rikora i Dakar muri Senegal biteguye kujya mu myigaragambyo gusa ariko kugira ngo iyo myigaragambyo ibe nuko byagaragara ko BBC nta bushake ifite ubushake bwo kurangiza ikibazo icyo gihatangwa integuza y'ukwezi kwarangira nta gikozwe abakozi bakemererwa kujya mu myigaragambyo uko biteganywa n'amategeko ariko nibutse ko umunyamakuru Jacques Mata yahagaritswe ku kazi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uku kwezi turimo rero ikigo akorera BBC kigahamya ko cyafashe icyo cyemezo nyuma y'ikirego cyatanzwe na Leta y'u Rwanda gusa ariko Leta y'u Rwanda yatangarije ijwi rya Amerika ko nta kirego yatanze ndetse dusabye BBC kutwereka icyo kirego idusubiza ko itajya iganira mu ruhame ibirebana n'abakozi bayo
ya urakoze Venice none aba bakozi ba BBC bakorera i Dakar bakire gute ibyemezo bya BBC
icyo nakubwira nuko umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Saint Pix ndetse akaba n'intumwa y'abakozi ba BBC Afrique muri urwo rugaga witwa Bruno Sanogo yabwiye ijwi rya Amerika ko BBC ishaka kugabanya abakozi ariko ikabikora yihisha inyuma y'amakosa batigeze bakora yavuze ati kuri jyewe barashaka guca umutwe urugaga kugira ngo bashobore kurangiza gahunda zabo zo kugabanya abakozi kubera ko nyuma y'icyumweru kimwe gusa yirukamwe avuga Jacques Mata batubwiye ukuntu iyo gahunda nishyirwa mu bikorwa bizagira ingaruka ku biganiro bya BBC Afrique nkuko rero wabibazaga nakubwira ko uyu munsi nibwo BBC Afrique yagabanije ibiganiro akoraga saa sita na nimugoroba ibyari minota 30 byashyizwe ku minota 8 aribyo BBC Midi na BBC Soir hakazajya humvikana amakuru y'iminota 5 yo hirya no hino na ya sport iminota 3 kandi guhera uyu munsi imyanya 2 umunyamakuru yategura n'umunyamakuru yavuga yavanyweho abanyamakuru ba BBC Afrique Dakar rero baravuga ko batazacika intege kuba zifashisha amategeko kugira ngo barenganurwe uretse Jacques Mata kandi hari abandi 8 bahawe impapuro zo kubiyama kuri bamwe izo mpapuro zikazamara imyaka 2 kubandi zikazamara imyaka 3 ariko nkuko twabibwiwe na Bruno Sanogo amategeko yo muri Senegal ateganya ko urwo rupapuro rutarenza amezi 6 kinda kongeraho team ishimwe nuko impuruza yatanzwe kuri internet yo gushyigikira umunyamakuru Jacques Mata imaze kugera kurenga ndetse abantu 10,000.
Ndagushimiye cyane Venice Nshimana uri i Londres mu Bwongereza.
Wakoze nawe.
Imbere ko dusezerana.
Imbere yo gusezerana mu makuru n'ibiganiro tubafite kuri isaha tusubira tubibutse inkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa batangaje no musiko wa mbere ku gitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu c'abandi bumugera wa corona kirenga 70,000 bamaze guhitanwa n'uwo mugera bakaba bamaze kugera hafi 18,000 abashika ku 11,000 mu bandi uyu mugera wa corona baramaze gukira
twababwiye kandi ko amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje muri Leta Nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru Luanda no musiko wa mbere. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri byashimikiye ku byerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Angola hamwe no gufasha abanyangola kurwanya ruswa. Kwindi nkuru Perezida de Klerk yahoze ari Perezida wa Afrika yepfo yasabye imbabazi uno munsi wa mbere yongera asubira ku byo yari yatangaje ko intwaro karyamishya imiryango yahoze muri Afrika yepfo yari izwi ku izina rya apartheid itari cyaha gikomeye cyane gikoregwa ikiremwa muntu. Ibyo de Klerk yabaye umuperezida wa nyuma w'intwaro ya apartheid yabitangaje mu kiganiro yatanze mu ndwi iheze kuri televiziyo SABC yo muri Afrika yepfo. Imbere ziwe ku bijyanye n'intwaro ya apartheid byagumye ari byimviro bicanishamwo abanyagihugu. Amakuru rero n'ibiganiro twacyo bafite kuri isaha niyo bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma afasigere yewe dafashije kwegeranya ibiganiro vyahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje timu Ishimwe.
Mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.